Ata utunga nebili duki kije, nagateka kazina munu kahari. Ukoniko, abali mashiramwe igenga, bazinduki ekuruno wakane kukibanza chiti wa mahoro miordo la pe, kini mgisagara cha pari, babibona, bagira kumajanaviri, baka babali wafise inzandiko, ziri kwa majambo, ahama gariri ndongozi, zitanduka anye, kuwa hiliza mateka akire mwa munu, bongera bagenda balariri mbayu uko, ata numu, abgirijwe kuibagigwa mateka iwe. Alman Kamut, umwe mariko bakurikirana inama ya 21 kuhindagurika ry'ibihe, avuga ko mu gihe ibidukikije bitubahirijwe, ihindagurika ry'ibihe naryo ngo rihagurukigwe uburenganzira bwa kiremwa muntu bwo kugira amagara meza buba buri ko burahonyangwa.
Aujourd'hui dans le cadre de la journée des droits de l'homme.
Uyu munsi twibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe kubahirizwa agateka ka kiremwa muntu, twashimye kuza ngaha muri kino kibanza citiriwe amahoro kugira ngo twiyamirize abirengagiza ikibazo c'ihindagurika bihe bagashira imbere ubutunzi bwabo. Ico bibagira nuko kiremwa muntu afise uburenganzira bwo kubungabungirwa amagara. Kutubahiriza rero ibidukikije twebwe tubifata co kimwe nko kutubahiriza amagara ya kiremwa muntu. Ikibabaje nuko abanyagihugu bahura n'ingaruka mbi iryo hindagurika ry'ibihe, batanaronka amafaranga yo kwivuza neza iyo bagwaye indwara zitegwa n'ihindagurika ry'ibihe. Muri make, iyo hari hindagurika ry'ibihe nta gateka kazina muntu kaba kahari.
Dégradation sur le plan social aussi, sur le plan humain.
Sophie Ogutu, avant mu gihugu cha Kenya, avuga ko no munsi warukiye kubera icigwa abari mu mpari y'amasezerano yoboneka kujanye n'ihindagurika ry'ibihe, bakibuka ko umufasoni na cane cane wa Afrika acinyizwa mu mateka yiwe menshi y'ibidukikije bitubahirijwe.
We are linking climate change with human rights, specifically for women.
Harisano riri muri ibi by'ihindagurika ry'ibihe no kubahiriza agateka ka kiremwa muntu na cane cane ku mufasoni. Nko muri Afrika turazi uko abafasoni benshi bafise ingorane nyinshi, kuraba abana, kurondera amazi kugira ngo bashobore no kubafungurira. Murazi ko bavuga ko kuronka amazi meza ari uburenganzira bwa kiremwa muntu na cane cane umwana. Gufungura neza navyone n'uburenganzira bwacu. Ariko muri Afrika murabizi ngene ibintu bimeze, ni baki bagishobora gufungura neza kubera ingorane zihindagurika ry'ibihe. Twiriyamirije uko kutubahiriza amateka yacu, guhonyanga agateka kazina muntu sukwica umuntu gusa canke kumufunga. Nihindagurika ry'ibihe navyo nihonyangwa ry'agateka kazina muntu.
It is a violation of human rights. It's a violation.
Kuri no wa gatanu niho harindiranywe igishika amasezerano yumvikanywe ko na bose yo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Icibonekeza nuko ivyizere benshi batanguye ino nama bafise vyo kuronka amasezerano ahurijwe ko n'impande zose bitera bigabanuka. Naho biruko bamwe mu bari mu mugwi w'abantu 14 washizeho n'igihugu c'u Bufaransa ngo ugerageze kumvikanisha impande zose, batubwiye naho batashimye kuduha amaji yabo kwa amasezerano yumvikanywe ko na bose nashobora kuboneka umunsi wejo witeye imbere. Zoboneka, ipari mu Faransa, Diane Ninahadwe, ijwi rya Amerika.